Mahoro mahoro. Nyamwe twe turaganira kukano gatoyi kabisa. Ndazungurutse narushe. Cyano heshi. Nagenda abone ibintu by'amasengero. Amasengero kwere yaragwiriye muri buno Burundi. Amasengero asigayangana n'amabotiki. Mbega imana. Izocurubanza ku gihe cy'imperuka. Ebashi zokura pere. Zohamagara tezebu aha katolika aha isilamike aha panekotiste aha angirikani aha nabawe aha mitangure kugira triage ngira niko izobigenza abasha kumwe babigira mu mashure mu guhamagara ati mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane kuko ndarawe masengero mbe basha basenga imana mana ni imwe se bega imana yoba ari imwe kubera ko batogira urusengero rumwe bakaruhuriramwo bose kuko basenga imana imwe